muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Human Rights Foundation wahaye nyakwigendera Kizito Mihigo igihembo mpuzamahanga kitiriwe Perezida Vaclav Havel, umwanditsi ukomeye wanagobotoye igihugu cye cya Repubulika ya Czech, ingoma y'igitugu ya gikomuniste. Umuryango Kizito Mihigo KMP uharanira amahoro wishimiye iki gihembo.
Byaturenze, ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka twe tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'iriya fondasiyo ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye.
Uwituze Delphine ahagarariye umuryango Kizito Mihigo KMP uharanira amahoro, Kizito Mihigo Peace Foundation. Mu Burundi, urubanza rw'abaregwa igicwa rya President Ndadaye rurakomeza uyu munsi igitega imbere y'urukiko rw'ikirenga. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanze gufungura by'agateganyo Paul Rusesabagina uregwa ibyaha birimo iby'iterabwoba. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara nakibateguriye mfatanyije na Mukbil ya Barrow, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mbere y'iwanyu mu ntara nyirizina, mugenzi wacu Aloise Bigirimana, banza utunyurire mu makuru yo hirya no hino ku isi. Mikroni yawe.
Urakoze Thomas. Abajeje umutekano muri Uganda bari mu ruhigi rw'abanyororo amajana abiri batorotse inyuma y'aho batereye abacungera ibohero barabasahura n'inkoho, aho abantu bane bahasize ubuzima. Abanyororo bivye inkoho mu bubiko bw'ibohero ku munsi wa gatatu i Moroto mu ntara yo mu Burengero, ku birometero 160 tuva ku murwa mukuru Kampala, baca bahunga bagana mu misozi yo muri ako karere. Igipolisi, abasirikare hamwe na za kajugujugu biri mu ruhigi rwabo. Umuvugizi w'ibiro by'ibohero Frank Baine yavuze ko umunyororo umwe hamwe n'umusirikare bishwe mu kurasana igihe abo banyororo bariko barahungira mu misozi. Yavuze kandi ko abandi banyororo bishwe ejo kuwa kane muri uko kubakurikirana. Umukuru w'amabohero muri Uganda Johnson Byabashaija yavuze ko abo banyororo bari bazwi ko ari inkozi z'ibibi ruhasha kandi bafunzwe bagirijwe kwiba amasho y'ibitungwa bitwaje ibigwanisho i Karamoja mu ntara ihana urubibe na Sudani y'ubumanuko hamwe na Kenya. Umushikiranganji wa mbere wa leta ya Libya yemewe na ONU avuga ko yiteguye gukuramwo akarenge mu mpera z'ukwezi kw'icumi igihe akanama gashasha k'igihugu kazorongora igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere bazotorwa. Yabivuze ku wa kanejo mu gihe intumwa z'abanyepolitike ziserukiye amareta yo mu buseruko no mu burengero ziri mu myiteguro y'ibindi biganiro byimirije i Geneve mu Buswisse mu kwezi kuza. Intumwa za Libya zitavye ibiganiro mu ndwi iheze muri Maroc zarumvikanye ku bitari bike harimo gutunganya amatora mu kwezi kw'icumi na kabiri 2021 no kugabangana ubutegetsi ku kanama kazorongora igihugu hisunzwe intara kama zitatu za Libya. Abantu bamaze kwandura umugera wa corona ku isi yose kuri wa kane bari bageze ku 30,000,000 n'abashika 943,000 umaze guhitana kuva utanguye kugaragara mu Bushinwa umwaka uheze. Mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryagabishije ejo ku wa kane ko uwo mugera watanguye kongera gukwirakwira ku mugabane wa Buraya ku bitigiri biteye ubwoba. OMS ivuga ko ari akamo gaterwa amareta ya Buraya ko kwikangura. Umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Buraya Dr. Hans Klug aho yari i Copenhagen muri Denmark yavuze ko uwo mugera wongeye gukwirakwira cyane mu bafise hagati y'imyaka 25 na 49. OMS ivuga ko no mu bageze mu zabukuru ari uko bimeze. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika ho ikigo kijejwe gukinga no kugenzura ingwara CDC muri indwi cyarerekanye ko abafise imyaka iri munsi ya 21 mu bwoko bw'inkehwa bandura cyane COVID-19 ugereranije n'abanyamerika b'abazungu bari muri urwo rugero rw'imyaka. Abategetsi muri Afghanistan bavuze kuri uwa kane ko ugutana mu mitwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abarwanyi b'abatalibani kuva ku munsi wa gatatu kwahitanye abantu 60 ku mpande zose uko ari zibiri. Ibi ni mu gihe intumwa zabo badacana uwaka ziri mu biganiro byo kurondera amahoro. Umuvugizi w'intara ya Nangarhar yavuze ko abatalibani bateye abajejwe umutekano mu bucagucagu mu buseruko bw'iyo ntara bica hafi abasirikare 22 ba Afghanistan bongera bakomeretsa abandi 15. Ataula Kogani yavuze kandi ko abasirikare bivunye bica hafi abarwanyi 30 b'abatalibani muri uko gutana mu mitwe. Hambavu y'ico gitero abatalibani barateye mu manuko bw'intara ya Uruzgan bica abasirikare 5 nk'uko abategetsi babivuze. Abatalibani ntacyo bashotse bavuga kuri ibyo bitero bishasha, ariko umushirangange wa Afghanistan ajeje kwivuna abansi Asadullah Khalid yavuze ko abatalibani aribo bazwa kuko aribo batangura gusotorana ku gutana mu mitwe kuba mu gihe ibiganiro amaso mu yandi byatanguye hagati y'abatalibani n'intumwa za leta ku munsi wa gatandatu i Doha muri Qatar.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com na Facebook na YouTube VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
U Rwanda rurasaba ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere iteganyijwe mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bundi ku cyumweru tariki ya 20 y'uko kwezi kwa 9 yazabera ku ikoranabuhanga ry'amashusho ya video conference kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi.
Ibaruwa yavuye muri Ministeri y'Ubanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ku ruhande rw'u Rwanda igaragaza ko u Rwanda rusange inama ikwiye kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video rizwi nka video conference mu rurimi rw'Igifaransa. Iyi baruwa ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twabonyeho kopi yandikiwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 17 z'uku kwezi. Mu gika cyayo cya kabiri, u Rwanda ruvuga ko rwanyuzwe n'ubutumire ndetse ko rwashimye ingingo zari ziteganyijwe kwigwaho kubera uburemere bwazo. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifuza ko inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yazakorwa yifashishijwe ikoranabuhanga rya video. Ku matariki yazumvikanwaho n'abarebwa n'inama, u Rwanda ruvuga ko hagendewe ku miterere y'uko icyorezo cya virusi ya corona gihagaze ubu, inama y'imbonankubone yazakorwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2021. Ku nshuro ya mbere, iyi nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yatumijwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yari iteganyijwe hagati ya tariki 9 na 13 z'uku kwezi, ikabera mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi nama yaje gusubikwa nyuma y'uko bimwe mu bihugu byayitumiwemo bigaragaje ko bitazayitabira kubera impamvu zinyuranye. Avuga ku isubikwa ry'iyi nama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Marie Ntumba Nzeza yavuze ko bamwe mu bategetsi bagaragaje ko bataboneka kuko biteguraga inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yabaye ku itariki 15 z'uku kwezi. Perezida Felix Tshisekedi yatumiye abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Angola, Burundi ndetse na Uganda. Inama ya mbere yasubitswe mu gihe amatsinda agizwe n'inzobere n'abandi bakozi ba bimwe mu bihugu bari bamaze kugera mu mujyi wa Goma uretse ab'igihugu cy'u Burundi. Kuri inshuro nabwo bimwe mu bihugu byari byamaze kohereza bo gutegurira abakuru b'ibihugu byabo. Aha twavuga nka Uganda yamaze kwemeza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni azitabiriye inama yo ku itariki 20 z'uku kwezi, ndetse ambasaderi wayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo James Mbahimba yemeje ko itsinda ry'Abanyayuganda ryageze i Goma guhera ku itariki 16 z'uku kwezi. Ku ngengabihe y'inama byari biteganyijwe ko ba minisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu byatumiwe bahura kuri uyu wa gatanu. Perezida Felix Tshisekedi yari yatumije inama kugira ngo aganire na bagenzi be ku ngingo zirimo umutekano w'akarere, ubucuruzi n'ubuhahirane, ubukungu n'icyorezo cya virusi ya corona. Muri rusange umubano wa bimwe muri ibi bihugu ntiwifashe neza, ndetse imibanire y'igihugu n'ikindi irasa nk'itera urwikekwe no kwishishanya hagati yabyo. Mu gihe u Rwanda na Uganda bimaze imyaka isaga ibiri bidacana uwaka, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifitanye umubano mwiza n'ibi bihugu byombi, ndetse igaragaza ubushake bwo kubyunga. Mu mwaka ushize Perezida Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Uganda, ndetse ambasaderi wa Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko iyo hatabaho icyorezo cya virusi ya corona, Perezida Museveni nawe aba yarasuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bakurikiranira hafi politiki y'akarere bavuga ko haba hakiri kare ngo Perezida w'u Burundi n'u Rwanda bahure kandi baganire nta mbebya, mu gihe Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aherutse kwerura ko u Rwanda ari umwanzi w'u Burundi, ndetse ko u Burundi butabana n'indyarya. Hari n'abasanga ariko iyi nama ishobora kuba uburyo bwiza bwo kuzahura umubano hagati y'ibihugu bishyamiranye, ikaba yanatanga umurongo uganisha ku iherezo ry'imvururu n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Indiriya myinshi mu mitwe yitwaje intwari ikomoka mu bihugu by'u Rwanda nka FDLR, RRA yo muri Uganda n'inyeshyamba zo mu Burundi. Ni inama kandi ishobora kugaragaza umurongo wa politiki n'acamarenga y'icyerekezo cya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Antoine Felix Tshisekedi, utahiwe kuyobora Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu mwaka utaha, asimbuye Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ntibiramenyekana neza niba inama yari iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku itariki 20 ishobora kuba u Rwanda rudahari cyangwa isubikwa ikazaba mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko u Rwanda rwabyifuje. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Nyakwigendera Kizito Mihigo waririmbye Amahoro n'Ubwiyunge yahawe igihembo cyitwa Vaclav Havel International Prize for Creative Dissent, gitangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Foundation. Mihigo niwe muntu wa mbere na mbere ubonye iki gihembo atakiriho kuva kimaze gushingwa mu mwaka w'2012. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza aratugezaho inkuru irambuye.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri uyu mwaka w'2020, ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega, bagaragaza ubutwari, bakarwanya karengane kandi bagendera mu kuri. Icyo nicyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Foundation, Thor Halvorsen, mu butumwa bwa email yoherereje Ijwi rya Amerika. Thor Halvorsen aragira ati, akoresheje umuziki n'ubugeni, Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi, avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame, ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri bwo yazize. Ati Human Rights Foundation itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Uwituze ni we uhagarariye.
Mu izina rya Fondasiyo KMP twishimye cyane, byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'iriya Fondasiyo ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye, ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntabwo byarangirira aha ngaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nyemuramaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneho gushima mbikwiye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari icya nyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose yindi izaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo, amahoro n'urukundo mu bantu.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel wari umuhanzi, umwanditsi, ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Silvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jal. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo cyaha hawe abaribo bose baharanira amahoro.
Icyo nabivugaho cya mbere nuko ni ibintu byo kwishimira, kuko ni umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda, nuko ibyo wibye n'ibyo usarura. kuko yabibye urukundo none dorarasaruye ariko nanone mu banyarwanda huko mbivuze hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kuki bivuye he kandi yarameza atya ndagira ngo nabo babone isomo ryuko uko byagenda kose iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura ikikomeye kiruta byose rero njye navuga nuko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo urukundo ruraza ugatwikira byose urukundo rutwikira byose urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubana nk'abanyarwanda
igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri Badiouka ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 38 abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Silo mu gihugu cya Norvège Venuste Nshimiyimana ijwi rya Amerika Londres
mu Burundi urubanza rw'abashinjwa gwa iyicwa rya president Melchior Ndadaye mu kwa 1993 rurakomeza uyu munsi imbere ya sentare nta yinyuzwa no kuvuga urukiko rw'ikirenga rwicaye igitega nkuko umunyamakuru wacu Desire Hatungimana abitubwira ejo kuwa kane urukiko rwumvise abantu bane Nahigombeye Aniseti niyo nkuru Laurenti Gunungu Gabriel na Mushkwabure Ildefonse
Abo bane bose bumvirijwe muri senare na hinyuzwa ibasanze aho bafungiwe igitega bahakanye ibyaha bagirizwa kuko mu gihe uwuserukira leta avuga ko afise impapuro abatembagaje ubutegetsi biyandikiye bobo bavyamirira kure bakavuga ko amazina n'amatazirano bitonze uko mu gisoda bidakogwa na cyane cyane ko abanditse ko hariko amagarade ya Colonel Kandata numwe muri bo yarafise iryo pete uburanira leta wewe ati byo mwabigize kugira ivyo mwateguye n'ivyanka ntimufatwe kucaha bagirizwa ko bagiye kugira inama yo gutembagaza leta itariki 2023 ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1993 ku rugo kwa majoro Busokoza Bernard nawe nyene ari mu barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi muri yo dosiye yabagandaguye president Melchior Ndadaye bireguye bavuga ko iyo nama bayigiyemwo ariko bataza urutonde rw'ibihava bihavugirwa kuko ababatoye muhira bababwira ko ari president Buyoya abatumye ko bisanga muhira bari kwa Busokoza Bernard bamenyesheje ko ivyavuyemwo baciye bandika ikete cyo kuvyiyamiriza bashikirije umushikiriza manza kizigenza wa Republika n'ibiro bikuru by'intwara miheto bati nubu mushatse kubirondera mu bironka batahubwo twarafashije kugira ntihagire ikibi kiba uburanira leta yamenyesheje ko abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye n'amabi yakurikiye ko kubona bitabaye muri uko kwezi kw'indwi ahubwo ari Major Pierre Buyoya ari nawe bakorera yababujije kugutinya ko vyari vyamaze kumenyekana ati nimureke kubesha kuko uwitwa Kiwi yari ku ipete rya Caporal yemanga ko ari we yishe Ndadaye yaraduhaye urutonde rw'abari muri icyo gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi Laurent Niyonkuru yatwara iperereza ry'u Burundi kuva mwaka w'1988 gushika mwaka w'1993 yagirijwe n'ababuranira leta ko kubona aja mu bashaka gutembagaza ubutegetsi no kwica Ndadaye bidatangaje kuko yanamufunze aramutoteza mu kumubuza kujya hanze y'u Burundi mu butumwa bw'umugambwe Frodebu Melchior Ndadaye yakomokamwo Laurent Niyonkuru n'abashingwamanza biwe bamufasha kuburana bisigo yavuga ko Icyo gihe Ndadaye yafungwa yari umuntu muto cyane n'umugambwe wiwe utari bwamenyekane bati yafunzwe nk'uko abandi barundi bose bakora amakosa vyabashikira Mushwabure Ildefonse yagirijwe n'ababuranira leta ko yahemukiye umukuru w'igihugu kandi ariwe yamucungerera ubuzima nawe ati ivyo n'ibinyoma kuko jewe ubwanje nije nateguye ningere tumukura ku kirimba duhunga igihe amabombe yariko atugwa ko nkamujana mu ikambi ya muha ahiko mpanye natwara yakukira Mushwabura ati sinumva ingene ababuranira leta bavuga ko Lieutenant Rugigana yahungishije Ndadaye hanyuma akitaje w'umumenja kandi arije unahaye amategeko mu dereva wa Burende twamutwayemo mu ikambi ya muha twamushikirije umukuru w'ikambi kuko niwe yadutwara twese namaze igihe narahunze mbunda abatembagaje ubutegetsi bampiga kuva ku kirimba cy'umukuru w'igihugu nari guhemukira uwangiza umuntu hanyuma nkarondegwa n'abatembagaje intwaro ngo banyice. Biteganijwe ko kuri uno wa gatanu humvirizwa amasura yose ariko ababuranira leta bamaze kumenyesha ko amasura y'abatazoboneka kuko yasavye gukingirwa bakamenyesha ko hazokoreshwa amajwi beni nyandiko zabo. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali rwarayi rutegetse ko Paul Rusesabagina afungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe anketi zigikomeza. Rusesabagina uregwa ibyaha birimo iterabwoba, yahise avuga ko ajuririye iki cyemezo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Asumita Kaboyi aratubwira iyi nkuru.
Bwana Rusesabagina yasomewe ari mu rukiko, yageze mu cyumba cy'iburanisha ari kumwe n'abapolisi babiri, umwe amuri iburyo undi ari ibumoso. Yasanze mu rukiko abamwunganira be babiri bamushyira hagati bategereza umucamanza ko aza kubasomera. Umucamanza ari kumwe n'umwanditsi w'urukiko bahise binjira mu cyumba cyarimo abashinzwe umutekano bake, abanyamakuru, abakozi b'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ndetse n'intumwa zaturutse muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Bose bari bateze amatwi bashaka kumenya umwanzuro w'urukiko utatinze. Umucamanza wari uyoboye isomwa ry'uru rubanza yavuze ko nta byinshi avuga kuko urubanza rufite paje nyinshi ku buryo atarusoma rwose, gusa asobanura zimwe mu mpamvu zikomeye zituma Rusesabagina yakomeza gufungwa by'agateganyo. Mu mpamvu zari zatangajwe n'abunganira Rusesabagina zasabirwaga ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze, ikibazo cy'uburwayi nicyo cyazaga imbere. Urukiko rwatangaje ko izi zitari impamvu zihagije kuko bitamubuza gukurikiranwa afunze, kuko kuba afunze ntacyo byabangamira ku burenganzira bwo kwivuza. Uregwa kimara kumva icyemezo cy'urukiko yahise yaka ijambo, byagaragaraga ko asa n'unaniwe ahita atangaza ko ajuririye icyemezo cyamufatiwe.
Nifuzaga kumenyesha yuko iki cyemezo
isomwa ry'urubanza rishojwe. Umwe mu bunganizi ba Rusesabagina yatangaje ko nyuma y'uko babyemeranijweho na Rusesabagina biteguye kujurira kuko batakire neza uko urubanza rwasomwe. Ni Maitre Rugaza David.
Twebwe twari twizeye ko ari gufungurwa by'agateganyo, ariko kuba urukiko rwafashe icyemezo yuko yabafunzwe by'agateganyo, ntabwo twishimiye icyemezo, niyo mpamvu tugomba kujurira. Ntabwo twanyuzwe n'icyemezo cyo gufunga by'agateganyo. Impamvu ni nyinshi, ngira ngo iburanisha ryari mu ruhame mwararikurikiye, ariko hari impamvu ziteganywa n'amategeko kandi nizo twashingiye.
Hari zo yarababajije mwumvaga rwose muvuga mutiki cyo.
Impamvu zose twashikiriza urukiko twe twumvaga zose ko zagomba gushingirwaho, ariyo mpamvu twasabye ko ugomba kurushurira.
Iburanisha ryo kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, ubushinjacyaha bwagaragaje impamvu bwasabiraga Paul Rusesabagina gufungwa by'agateganyo. Bavugaga ko ibyaha aregwa bikomeye, bityo ko aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera kubera gutinya ingaruka z'uburemere bw'ibyaha akekwaho. Rusesabagina akurikiranwaho ibyaha 13, yasabye ko yakurikiranwa ari hanze kuko asanga mu burwayi ndetse aho kuva yagera mu Rwanda maze kujya kwivuza inshuro 3 mu byumweru 2 amaze. Yavugaga ko adashobora gutoroka ubutabera nk'uko byavugwaga n'ubushinjacyaha, yemeza ko asanzwe ari inyangamugayo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, mu mezi 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, nta gahenge igihugu kigize kigira mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu. Niko abahanga 3 b'umuryango w'abibumbye Loni bagize komisiyo yo gukora amatohoza ku Burundi babitangaje ejo kuwa 4 mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru ku buhanga bw'amashusho ya video conference bari i Geneva mu Swiss. Leta y'u Burundi ntiyemerera raporo ya komisiyo ya Loni. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yakurikiye ikiganiro cyayo n'abanyamakuru.
Umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe amatohoza ku Burundi mu vyerekeye agateka kazi na muntu umenyesha ku burenganzira bwa muntu bubangamiwe muri ico gihugu. Mu kiganiro haye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane uri Geneve mu Busuwisi ku cicaro cawo uvuga ko ari witeze ko ubutegetsi bushasha buhindura ibintu yamara ko atariko vyagenze mu mezi atatu ya mbere ko n'ububwicanyi n'ihohoterwa bigikorerwa bakekwa ko batavuga rumwe na leta. Umufasoni Lesui Ashwagor n'umwe mu bakomiseri batatu ba ONU.
Our investigation has established the fact that there is really, really not much change.
Ati raporo y'amatohoza yacu yerekana ko atakintu na kimwe cigeze gihinduka ngo kinaguri yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Abaharanira uburenganzira bwa muntu, abamenyesha makuru, abakoreye amashyirahamwe yigenga, abakekwa ko batavuga rumwe na leta, aba bose ntibatekaniwe kuko baraburabuzwa mu kazi kabo bagafungwa, abandi bakanyoruzwa. Hari n'abakenyezi bagiye kubagugwa. Ugaruka rwimonera kure rwahabwa ububasha burengeje kandi ntiruhanwa. Ubu turumva ko hari n'imigwi igwanya leta aba bose nabaza kunyura ibintu muri ico gisata kandi bi ntibitangaje kuko bamwe mu bagirizwa ya mabi ubu nibo bategetsi. None mwashaka bigende gute? Ikindi umugwi wari witeze nuko wemeregwa gushika mu gihugu kuganira n'inzego nshasha zihari no kuvugana n'abegwa n'ico kibazo cagateka kazi na muntu bose. Yamara Dududien atwara uwo mugwi yemeza ko Uburundi budashaka kubaha ikaze.
La commission d'enquête est le seul mécanisme sur le plan international pour suivre.
Reka nibutse ko uwo mugwi wa ONU ari wo wonyene wizewe n'amakungu kubiriko biraba mu gihugu. Nico gituma twagerageje kuva kera gusaba ko twahabwa uburenganzira bwo gushika mu gihugu ariko bikanka. Twifuza ko twokumvaho leta n'izinzego zihagaze tunabagira inama. Ubu duca mu zindi nzira kugira ngo dukore amaraporo yacu. Ubu twanonsa abatubwira ibyabagiye barenga amajana atatu muri bo harimwo n'abari muri leta. Gusa iki n'igihe ciza kuri leta guhindura ibintu.
Occasion de transformation et de changement, mais de changement durable et profond.
Icyo bikoze uwo mugwi wa ONU uvuga ko ufitanye imigenderanire myiza na sentare mpuzamakungu mpana vya CPG nayo nyene isanzwe iri kwirakora amatohoza nyezi na kuvyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2017. Ndetse Dududien yizera ko CPG ikoresha raporo zabo kubwiwe zirimwo amatohoza kwiye yingene vyaha vyakozwe n'ababikoze. Ati birumvikana ko sentare mpuzamakungu mpana vya CPG ikoresha mwe mu matohoza yacu. Twebwe akazi kacu sako kwagiriza uyu cankuriya, ahubwo twerekana neza ivyaha vyakozwe, ababikoze, ababikorewe naho vyabereye. CPG rero nakazi kayo ko kuraba ko bihanwa n'ubutungane. Kwa gatatu w'indwi iza niho bitegekanijwe ko Uburundi butanga insiguro kuri iyo raporo ONU ivuga ko iteye ubwoba. Naho biruko ubuserukira Uburundi muri ONU Tabure Nova yamayateye ivyatsi bikorwa vy'uwo mugwi kuvuga ishingwa mu mwaka w'2016. Gusa mu ntango z'uku kwezi umugwi w'igihugu wigengujeje ugateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH wemereye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ko ubutegetsi bushasha burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye buriko burasubiza ibintu mu buryo. Six Vinye ni Muraba atwara CNIDH.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro, kandi murabibona ko ubu n'ugize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba, kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze. Ikiro ni kintu gishobora kuremesha abarundi baba bari mu Burundi baba bari hanze. Tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazi na muntu ariko karahungabana haba mu mitumba, haba mu makatsi, eka mu Burundi hose. Tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye, kandi atamuntu numwe amuhatira kucaga keneye. Iki ni kintu gica gituma baba barundi bari mu Burundi baba bari hanze batahu tugahura ko intambwe turiko ari nziza kandi ishimeye
ico bikoze oni yasaba makungu yafata ibihano Burundi kubangira kubikuraho imbere yuko haba utwigoro tuboneka two gukingira gateka kazi na muntu iyo raporo ihuriranye nuko perezida Ndayishimiye yaheruka guha umubonano intumwa zidasanzwe z'umunyamabanga mukuru wa oni muri gendwi Pierre Claveni Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda shuti zacu ikiganiro iwanyu mu ntara na hajihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu.